VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 29 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga umuhanuzi adasanzwe w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe kwamira ihonyabwoko Adama Dieng yaratangaje ko afise impungenge ku majambo yavuze kwaturira y'abategetsi bo mu Burundi ashobora gutuma haba ubwicanyi. Amajambo yavuze ko yatangajwe n'abategetsi barimwo Pascal Nyabenda, umukuru w'inama y'amateka ahuriye mu gambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Dieng yavuze ko mu itangazo ryasohowe ku itariki 16 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2016 yashyizwe ku kibanza ngurukana bumenyi cy'umugambwe CNDD-FDD. Pascal Nyabenda icyo gihe yarongoye uyu mugambwe akongera akaba umukuru w'inama y'amateka, yatangaje ko ihonyabwoko mu Rwanda ryari iremenkanya ry'amakungu yakoresheje kugira ngo rikure ku butegetsi leta y'abahutu yari ku butegetsi icyo gihe. Dieng yavuze kandi ko ivyatangajwe na Nyabenda bishobora kubonwa nk'uguhakana ihonyabwoko kandi ko bishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko haba mu Burundi canke hanze imbibe z'igihugu. Mu itangazo ryiwe Dieng yavuze ko Burundi bubandanya kurangwa n'umutekano muke hamwe n'icyozwa ry'agateka kazi na muntu, harimwo ivyagirizo vyerekeye ubwicanyi ndengera butungane, ukuzimanganya abantu, gufata abantu bunyamaswa, gupfunga abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta, abaserukira amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politiki hamwe n'abantu bose bikekwa ko barwanya leta mu buryo butubahirije amategeko. Adama Dieng yaratangaje ko afise impungenge ku vyerekeye urwaruka umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ruzwi ku izina Imbonerakure. Yongera avuga ko urwo rwaruka rufite uruhara mu gutyoza agateka kazi na muntu kandi ko rukora ubwicanyi bufatiye ku bwoko. Dieng yaribukije leta y'u Burundi kwitegerezwa gukingira abanyagihugu bayo itaravye ubwoko bwabo canke imigambwe barimwo, ikongera ikirinda ingingo izo arizo zose canke ingendo yayo yose zishobora gutuma haba umwuka mubi hagati y'ubwoko butandukanye. Mbega ikintu cokorwa muri iki gihe kugira ngo amajambo acivutu abanyagihugu muri iki gihe ahagarare n'ikihe? Mbega kugira ngo umwizerano hagati y'abavuka gihugu ugaruke kandi utsimbatare hokorwa iki? Ikintu abatetsi canke amakungu yogira kugira ngo umuntu wese arota ahonya ubwoko ateshwe ate n'ikihe? Mbega umwuka hagati y'abarundi wifashe gute? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashinganahe babiri, turi kumwe na Richard Chiramunda akaba ari umumenyeshamakuru afise ikinyamakuru cyandikira gikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi akaba ari iburusere mu gihugu cy'Ububiligi. Twatumiye kandi Abel Gashatsi akaba ari umukuru w'umugambwe Iprona, turaca murondera kuri telefone mu kanya turamubona, hanyuma rero tukaba mu kanya tugiye gutangura kubaza umushinga ntaye dufite ngaha Chiramunda nawe nyine tubwire ukuntu abona ayo majambo yashikirijwe ika itangazo rya Adama Dieng ikana majambo bavuga ko yashikirijwe n'abategetsi mu Burundi. Ubwa mbere na mbere Richard, mwiriwe neza?
Frederic,
murakomeye?
Ego turaho no kure.
Tutarinze gutesha akanya bari kwa twumviriza, nashaka mutubwire ukuntu byifashe gute aya majambo yashikirijwe n'abategetsi eka n'iryo tangazo rya umuhanuzi akomeye cyane rwose ajejwe gutuza ihonyabwoko, kwamira ihonyabwoko, mwavyakiriye gute?
Ikintu umuntu ashobora kuvuga kuvyerekeye ivyo Nyabenda Pascal yavuze ariwe mukuru w'inama ashingamateka n'ibintu twita negationisme, n'abantu basanzwe babona ibintu uko vyabaye bakashaka kubihakana ino iburaya abantu bahakana nka genocide yaba yahudi yabereye muri deuxième guerre mondiale iyo bagize ibintu bene ivyo vyo guhakana iyo genocide baca babitwarira kandi bagahanwa cyane ibyo bintu nyabenda yagize n'ibintu n'ukuri biteye ubwoba biteye n'isoni kubona umuntu afise uruhagararo nk'uko ajya kuvuga yuko genocide mu Rwanda itabaye arafise icyo yabigize
yoba yavuze ko genocide itabaye canke yavuze ko ari ONU yashaka kwirukana ubutegetsi arahakana ko genocide yabaye
arabicishamo aravuga ko genocide itabaye akabihindukiza ahubwo akabishyira ku batutsi bo mu Rwanda yuko aribwo babwize ubwicanyi mugabo igikomeye si ugusubiramo cyane ayo majambo Pascal Nyabenda yavuze kuko jewe sinifuza nuko ndayasubira mu kanwa kanje mu rurimi rwanje igikuru n'ibintu biteye ubwoba bivugwa n'abo bantu bafise igihagararo gikomeye cyane mu gihugu Pascal Nyabenda n'umukuru w'inama nshingamateka yarakuriye kwifata imbere yo gushikiriza ibyo bintu muca mubona ubwo nyine nashikiriza ibyo bintu abantu bo muri nations ni baci bose bahagarara kuko bakoresheje umuvugizi wabo cyangwa umutwara igisata cha kivyerekeye genocide ibifyihonya bwo kwitwa Adama Dienge mwari mwavuze Adama Dienge yaciye haguruka ningoga kugira agerageze kubwira Nyabenda Pascal cyangwa umugambwe CNDD-FDD bahagarike kubandanya iyo ntumbero yo kugira negationisme ku vyerekeye genocide yabaye mu Rwanda ni ukuvuga rero Nations ni yarigeze kuba yagirizwa cyane kubona itaje gutabara hakiri kare mu Rwanda mu 1994 ni gusubira rero kuba ni kubababaza ni kuba vyonga mu gikomere kuko basa muri iyo myaka iheze n'abayigeze gushaka gusaba ikigongwe kuri uyu mwanya batishuye akamo k'abanyarwanda bariko baricwa nico gituma rero navuga ati ni ibintu by'ibitera soni cyane kubona umuntu twashobora kukubaha nk'umuntu w'umukuru w'inama nshingamateka kandi yahoze ari n'umukuru w'umuganga uri ku butegetsi afata agashikiriza amajambo nk'aya kuri jyewe mbona ari ibintu by'ibitera soni bitari bisuwe no kuvugwa kandi yarakwiye no gushikiriza imbabazi ku banyarwanda babuze muri uko kwima
hanyuma no mu ndwi nka zine ziheze hari hasohoye irindi tangazo rya ONU rivuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibimenyetso by'ihonya bwoko eka ibimenyetso bivuga ko hari abantu bahohoterwa kubera ubwoko bwabo canke imigambwe barimo ibintu byifashe gutindaza ko mukurikirana ibintu ku munsi Richard
cyane mu Burundi buriho buramaze umwaka kandi bwarabaye bwinshi bwarabaye ndanse nkuko bavuga mu Kirundi mbwabwo bwicanye bwari bumaze gihe babica kamwe kuvuga yuko hariho ihonya bwoko ririko riraba cyangwa ririko rategurwa ivyo nibintu turiko turakurikiranira hafi cyane hazogeraho umuntu avuga ivyo ari byo mugabo igitangaza cyane nkaho hantu igihe oni iri kwirabivuga ibikura mu banyepolitike batari bake baharaniye muri opposition umuntu ashobora kwita radikale mugabo abarundi n'abakurikirana hafi ibiba mu Burundi baratangara cyane kubona abahutu baje imbere bakavuga iryo honyabwoko ry'abatutsi mbega abatutsi nta batutsi bahari bashobora kubyivugira n'igitangaje rwose nuko abo bahutu bagenda muri Nations ni kuvuga ibyo bya genocide y'abatutsi usanga ari abantu bagirizwa kubona baragize ihonyabwoko mu Burundi y'abatutsi mu 1993 uno munsi nibo bahorokiye muri za Sinarede na zande zose n'abantu bahamagaye abahutu gutema abatutsi n'abantu dusanga baranditse ivyandiko bitera ubwoba ivyandiko vyo guhamagarira ihonyabwoko vyo kumara abatutsi mugabo ukaje ubona uno munsi nibyo bidutangaza kandi n'abantu bo muri Nations Unies baratubwiye ati biradutangaza kubona abo nyene bahutu bahamagaye ihonyabwoko bagirizwa kubona ko bashobora kuba bari mu honyabwoko byagizwe muri 1993 inyuma y'urupfu kwa Ndadaye aribo baje imbere bakavuga ngo hariho nyabwoko by'abatutsi. Nibaza yuko abarundi bobanza kwiyumvira neza imbere yo kuvuga ivyo bintu kuko bitariko bivugwa na bene byo.
None
jewe rero nashaka gusaba yuko
icoba kibatuma bavuga niki Richard ikintu coba gituma abo mvuze bashira imbere iryo honyabwoko niki?
Bo yaba ari abatutsi babivuga ntacho no bivuze ko kuko inyabwoko ry'abatutsi riko rirategurwa cyangwa ririko riraba mugabo kubona arabahutu bagirizwa kubona baragize ihonyabwoko ry'abatutsi haraciye imyaka 20 aribo bajya kubivuga mu makungu bakajya kubivuga muri za Nations Unies cyenda bona ko haragahaze nkumbure barafise ico bariko barakora barafise nkumbure bashaka gukamisha iryo honyabwoko ry'abatutsi riko riraba mugabo sibo bari bakwiye kubivuga je nashaka gusaba yuko abatutsi aho bari bose hose bazi neza yuko ivyo bintu biriko birategurwa cyangwa biriko biraba bohaguruka hakaba bakaba ari bo bonyene baje kwandika ayo makete baje gusemerera mu makungu yuko bariko barabahonya ivyo byo kurekera abahutu basanzwe bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye muri 93 bakabiheba nabo nyene bariko rabigira umuntu
akabasha
abahutu babireke
amakuru muronka yaba cyane cyane nk'abanyagihugu baba hagati mu gihugu babwira iki abahutu babanye neza n'abatutsi cyangwa siko bimeze
gihugu abantu benshi ntabyo birukira kusoma makuru kungurura bumenye bagakoresha umutima gusa mugabo ntibagire diagnostic ntibagerageze kwiyumvira byukuri hagati mu gihugu ntangorane hari hagati y'abahutu n'abatutsi ingorane y'abahutu n'abatutsi ingorane iyo honyabwoko ingorane y'ubwo bwicanyi iri hagati y'abantu bariko bararondera ubutegetsi mu gihugu abari ku butegetsi bavuga bati twe turabahutu turabona yuko nkumbure abatutsi bariko baragerageza gukina imikino yo kugaruka ku butegetsi ati reka rero dukokeze iyi ntambara tuyite intambara y'ubwoko hama ku yindi ngambo nayo abatutu bakuwe ku butegetsi bakirukanwa aribo baciye bagenda muri opposition bakavuga bati ikintu cyonyine kishobora kutugarukana kishobora gutuma batwumviriza nuko twovuga yuko ariko araba ihonyabwoko y'abatutsi n'abahutu batavuga rumwe na leta mugabo abo babifa ntibarenga amapurusa 5 n'abantu bake cyane nibo bononye kino gihugu cyacu 90% y'abarundi abahutu n'abatutsi bari kumwe babaye ko neza cyane ingorane iri mu banye politiki
mu gihe ivyo muvuga byo bari byo abo bategetsi ku mpande zose boba badafise intumbero bafite urundi kazoza keza cyane bataraba kure nkabimwe bita imboneza cyane abantu bafite vision kuko yugabuye abantu gutyo ukabacanishamwo uri kuvuga n'ibintu atari byo n'ibintu bigira ingaruka mbi cyane rwose ku gihugu ivyo sivyo
ego nivyo cyane uno munsi umuntu aravye abanye politike dufise n'abantu badashira imbere intere national bana abantu bashira imbere inda zabo gusa ntabo twumva ngo bagiye muri opposition n'abantu bagiye muri opposition bare bamaze imyaka 10 bakorana n'ubutegetsi buhari uno munsi abo bitwa ngo n'abafrondere nta n'umwaka uheze barabategetsi bahambaye cyane bakokeza intambara basuzugura abatavuga rumwe na leta bapfunga abatavugwa rumwe na leta abo bandi nabo tufate nk'iyo iprona itemewe n'ubutegetsi bw'ibujumbura baramaze imyaka baramaze manda 2 bakorana n'ubutegetsi buhari noho nubona hahindukiye kubera babakuye bagacagura abandi ba partenaire ukazibona rero baragumose ubwo nububeshi ubwo nta rukundo rw'igihugu rurimo ni gukunda igihugu inda zabo gusa uno munsi gikenewe nuko haguruka generation nshasha y'abanyepolitike bariho abantu bakiri bato bahejeje amashuri baminuje bafise ubwenge bukwiye abo rero nibo two kwita ati niko kazoza k'abanyepolitike ka politike mu Burundi nibo bakwiye gufata ingingo bakagira urunani rwabo kugira abo bono igihugu abo bashitse inda zabo imbere hagushira intere y'igihugu baveho haje generation shasha ahandi ho tuzokwama dusubira muri ivyo nyene bazogira gouvernement d'union nationale basubire bagabura yo manyama basubire bashwane basubire bahunge basubire bagarukana ibiganiro byambe bimeze gutyo ivyo bintu bimaze hafi imyaka 60 abantu ntibabibona womengo ingorane zibaye no musi sivyo ingorane zimaze imyaka myinshi ni system imeze nabi ibwirizwa kuhava hakaza abantu bashaka kuba ku igihugu byukuri
ego me deka ndabona umushana ya bere gashatsi mukuru w'umugambwe ipona atariko araboneka vuba cyane ariko nibaza ko mukanya tumubona muri aka kanya kandi turafise turi kumukana na Ferdinand Ndayiragije nawe nyene afise ikintu yovuga cyane cyane ku byerekeye byatangajwe mu majambo yatangajwe eka n'ibintu eka ningingo yacifatwa no muhanuzi adasanzwe mushyira mu mpuzo makungu jejwe gutuza eka no gutesha ihonya bwoko Ferdinand Ndayiragije muri Veneza
mwiriwe
murakomeye murafise rero ico muvuga namwe kuri iyo tangazo hamwe n'ayo majambo yashikirijwe mukanya gatoyi
ego murakoze cyane yewe iryo tangazo narifashe yisanzwe kera ku byerekeye Nations Unies yabwirizwa Adama Diagne kubivuga kurya kubera abisanzwe ari ibintu biri mu byo ategerezwa gukora gukinga no gutesha cyangwa aho ihonye bwoko byabaye abwirizwa kwateruka niko kazi kiwe ariko ikibabaje ni uko uri kurabiraba nibyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwavuze yuko Nations Unies yagiye kwikoroza moto ibyo tuzo twabona n'ubu kuko Adama Diagne abuze yuko nuko adasigura neza mu bisanzwe ari amajambo yasikirijwe na Pascal Nyarenga agamije komeye kandi Nations Unies ni abantu batsinzwe barabona ingwano y'Uburundi barabona Uburundi abategetsi b'Uburundi barasotoye u Rwanda hanyuma ubuyobozi bw'u Rwanda burihorera
ariko mushyirantahe Ferdinand Adama Diagne yavuze ati amajambo yakoresheje ashobora kubonwa ntiyavuze ko ari amajambo yavuze ko ahakana genocide yavuze ko abantu bashobora kuyumva nk'uko ari guhakana ihonyabwoko
n'ubundi byo bazita negation du genocide hanyuma guhakana ihonyabwoko n'ibintu bisanzwe bizwi biri mu nteguro abategura ihonyabwoko barategura n'ingene bazorihakana hanyuma mu kurihakana babikora kwinshi bishobora kuvugwa n'ababikoze canke ababikoze bakabituma abashobora kubivuga uno munsi rero Pascal Nyabenda n'ubutegetsi buri Bujumbura bafise mikro bafise ingufu zihagije kugira ngo bashobore kubyumvisha bashobore kubihakana ibiri mu nteguro ihonyabwoko mu nteguro zaryo abaritegura abategura n'ingene bizohakanwa nta gitangaje kirimo bariko barabihakana kandi byarakozwe byaremeze n'amakungu
ego me turafise muri aka kanya turafise muri wanyu radio ijwi rya Amerika Cedric muri Veneza murafise ikibazo murafise icyumviro
bora mu guterera icyumviro udonye je turagihuriza ko n'uwo mu bishari kuko naho nyabwoko ariko rategwa muri ka nani nsofa ari habaye kuko nkaje wendi hagati mu gihugu uvuga ndi mu ntagi na abahutu n'abatutsi tubanye neza nta tubara kwaguye tugira n'Imana abarahana n'abageni usanga umuntu cyage fatwa ku muntu umuntu akaje gusaba umugeni abatutsi mu batutsi none ndi hanya bwo kumba iyo yo bahabwo abo banye politike yeno basaba kwa majambo bariko barakoresha bo yitondera guko amajambo arashobora guturira kandi yabwirira kugombegwa cyagomba bayuko amajambo mabi nkayo oye bugwa kandi yo bino hagati mu gihugu umutekano urakwiye reka mu gihugu cyose ubu yari umuntu abantu babwira ko nkabo baronka ayo maraporo ko bo kwishyikira no bakaraba neza ubudasa bwo kuva igihe mu mwaka hezige hari mukono ubu ubigisagara cyatekanye ubu mu misumba babo niba turegeje ngo amene igihugu cyigire ku bikorwa by'itembera mbere no no n'icyo nashaka kugutereza
urakoze Cedric Richard mu majambo ashikirizwa cyane cyane n'abanyagihugu bahamagara baravuga ko abahutu n'abatutsi baba banye neza mu gihe abanyapolitiki bobandanya bashaka gushira imbere umutima wo kubateranya ntibishobora kugira ingaruka mbi cyane cyane ku banyapolitiki bafite umugambi ko zo kwitoza muri kazoza
abanyapolitiki dufise uno munsi babirizwa gufata bari bakwiye gufata akarorero ku banyagihugu abanyagihugu uko babayeho mu mitumba niko abanyapolitiki bari bakwiye kugerageza nabo nyene kubana nabo Cedric arabivuze neza atabara abarundi abahutu n'abatutsi baraja bararongorana baragirana hari imanza babana misi yose nivyo nacabeshemo kubera ko abanyapolitiki vyo bananira abanyapolitiki bari bakwiye kwikubita gashi bakamenya yuko igihugu sica abanyapolitiki gusa igihugu nica abanyagihugu abo imiliyoni 9 zisigaye nibo bene igihugu igihugu si cabo bantu birirwa bariba amahera mu makese y'igihugu bakubaka amabuilding igihugu si cabo bantu igihugu ni cy'abanyagihugu bari bakwiye kuza baraduka ruguru hakuguma muri ayo mazu yabo Bujumbura bakaraba ingene abarundi babana ingene abarundi bakundana bakabifatira ko akarorero kandi bakagarukana umuco nyawo w'ikirundi tusanzwe twareze kuva tukira abana batoyi rero abanyepolitike babwirizwa guhagarika izo mvugo zo gukokeza ubwikanyi ufatiye kumwoko
kane gatoyi namwe Ferdinand ndagirije kuri cyo cyimvuro cyashikirijwe na Cedric
jewe cyimvuro cyashikirijwe na Cedric ndagifata yuko cyo ari cyimvuro cyashikirijwe n'umuntu atazi n'umunyabwoko bitegurwa cyangwa atazi ingene byemegwa anyuma tanga ari mu baritegura bariko bararikora batabizi kuko
Richard abantu benshi bahamagaye
umugwi ari umugwi wemeza ko habayeho nyabwoko tanke nikorira abo rero nimba nations ni yaravuze yuko hari bimenyetso by'iho nyabwoko Cedric uza kubibeshuza na gatoya ahubwo nuko atabutegetsi bugwanyeho nyabwo bugari buhari
Ferdinand iragije nashaka kubabwira ko abanyagihugu benshi bahamagaye mu gihe mundwi zibiri ziheze twakoresha ikiganiro nk'iki bose basa n'abavuga ko bose abarundi bariko barafatana mu munda cyane cyane abanyagihugu
erega abarundi barafatanye mu nda iyo batafatana mu nda ubwoko bw'abatutsi babwarahonye cyangwa abahutu batemera ngo ikiringo cya gatatu cyangwa nziza baba barahonye abarundi barafatana mu nda nicyo gituma hari abagihema ibyo bituma igihugu nyabwoko ritaraba uko bari kiguye abyifuza n'uko bari kiguye hanyuma sinzi ko mu nkundira nkabaza gatoya mushinga nta ishyira mu nda
yego
ishyari ishyira mu nda umenga na mwumvirije neza umenga yokwemera yuko ariko hakogwa iyo nyabwoko ry'abatutsi cyane ibyo benshi babona n'abandi ko abanyapolitiki badahuje na n'umugambi cyangwa David baba bariko bari umenga ndamwumvirije neza umenga yobyemera ruko bivuzwe n'abatutsi ndashaka kiramunda ambwire neza niyo nyabwoko riko rikugurwa n'umugwi umugwi urimo abahutu kubera abahutu si bose yica kandi kari mu mene kari mu ntama n'abatutsi hariho hari abica rero kiramunda ndakeneye ambwire ingene abo batutsi ariko baricwa cyangwa bateguwe kwicwa ingene bomenya integuro iyo nyabwoko ryagemeza icyo ni cyambere ikindi kindi aravuga yuko ngo abahutu ngo bakokeza ngo kumvo ngo dukurondera ngo ubutegetsi je nagomba mukira mu nda asigurire neza ingene abo bantu ariko barasemerera ari abahutu bagasemerera ko ariko barategurweho nyabwoko ry'abatutsi ingene ubwo butegetsi ariko baraburondera kubera nashimye cyane ariko aravuga agarutse kuri raporo yakozwe mu 1996 ivuga yuko habayeho nyabwoko ry'abatutsi aramvuga ati ariko baravuga yuko uno munsi ariko arategurweho nyabwoko ry'abatutsi ati nabarikoze none abo barikoze ko bazubumara bwayo bariko barasemerera bati ntibyongere akabika neza
igomereka mukanya araguha inyishu ivyo bibazo mubajije ariko nagomba duhi jambo undi munywa nyuri radio ijwi rya America Franco mwiriwe neza
yeah, hello
mwiriwe neza yeah, murafite kibazo murafite cyumviro
mfite cyumviro nanjye
Franco muri hehe
andi Alemanya
mu Budagi
yeah aho bita Düsseldorf
okay ndabona
ya nago natangiranye nabo banganye bacu ariko content nayo mvishurebye ne abarundi abanyarwanda turi bamwe dusangiye bazo dusangiye byose kwa ya nagira ngo hari iki kintu sinzi kunabisobanura ariko iyo batangiye kuvuga ngo abahutu abatutsi abahutu abatutsi njyewe iyo mbibonye kwa iyo ugiye kureba mu baturage tuvuge aho hose bavuga ngo hari abatwara abatutsi usanga icyo kintu ari nk'icyo twakita intwaro ya politike ugasanga uyu abo bashaka ubuyobozi abo bashaka guteza umutekano muke ugasanga icyo kintu abahutu abatutsi niho kiri nibo babishyira mu baturage ugasanga mbese kwa mu buyobozi abo bashaka ubuyobozi none ugasanga urwanda rugufi ibibazo nitwe bije hejuru ariko nkaba navuga mu tubagize ngo batumirwa icyo kintu gihora kirepeta abahutu abatutsi ntujya mu baturage abaturage barasabana barasangira barakwa ariko n'ibyo imbarutso biza muri politike ikindi noneho navuga nka opposition ari ukuvuga hari ababa bashaka change ariko noneho ugasanga uburyo baje bashaka izo change ukibaza aba bantu barashaka gutabara igihugu barashaka icyo gihugu barashaka gukorera abaturage niba mu Burundi turayibona abantu bapfiriye ni benshi tukibaza ababa bari wenda babiri inyuma mu gukunda icyo gihugu n'urwo rukundo rw'igihugu baba bashaka cyangwa ikindi kihishe inyuma
reka mukanya Franco baraguha inyishu kuri icyo kibazo mubaje ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga niba abanyapolitike batavuga rumwe na leta cyangwa n'abanyapolitike muri rusange baba bafise ibyo bita mu gifaransa vision mu gihe bagiye kuvuga cyane cyane aho usanga aho kuvuga imigambi y'iterambere kenshi bavuga ibyerekeye ubwoko abahutu abatutsi reka umushyana yari sharagira icyakubwiye ariko reka tubanze duhe n'ijambo undi munywa nyuri radio ijwi ry'America Kabura mwiriwe neza
yewe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ndafite akabazo gato nshaka kwibariza kira mu nda
yego
yavuze neza ko iyo njya ko bitotegurwa ngo hambere bivugwe n'abahutu ndabya na mwibariza ni nk'ubu ko uri mu Bubiligi umwana wa yogira icyapfa n'umwana w'umuzungu ukabona mwihutse ko ashaka kumubwirira nacyo ngo amwihore wocuhora ngo ni uko atari umwana w'iwabo cyangwa umwana w'uwundi cyangwa wo tabara cyangwa ugatabaza hamwe tubikora ibyo bintu boca bafite umusinga nahe nyabaki
murakoze Kabura Richard mutangurire ku kibazo cyabajijwe na Franco hanyuma mu cyumwe wandanya n'icyo kibazo cha Kabura hanyuma na Ferdinand yabaje ikibazo mu kanya gato ugerageze uvunagura amajambo
ego kubyerekeye Franco yavuze nk'ivyo nsanzwe mvuga misi yose abanyepolitike batagira vision nyayo nibo bama bariko baragarukana ibintu vya moko bariko baragarukana ibintu vyo gutotezanya don abo nubisanzwe abanyepolitike batagira vision mu bisanzwe umuntu ntiharana kwi no kubumviriza umuntu yumvise umunyepolitike ariko arazana ibintu vya moko bari bakure kuca bamuva n'imbere bakagenda kuko ntacyo bari kwarazana abari kwaronona gusa umunyepolitike n'umuntu yarabwiriye kwiyumvira ingene yokubaka igihugu ariko arakoreramo hama kuvyerekeye Ferdinand Kabura ivyo bariko babagije genda bishura gatoyi cyane imishu ngufi ya gose mbega uno munsi itere yogaruka kuri yisi agasemerera ku maradiyo yose ngo bariko baragira ihonya bwoko ry'abayahudi ninde yuvyemera credibility y'ibyo bintu itere yo bariko aravuga niyi nuko nyene biriko biraba muri abo bahutu nane navuze hari abahutu basimbira kusunzu inzu bakavuga ihonya bwoko ry'abatutsi kandi barayagirijwe ko barikoze mu 93 none abo ubona bishoboka yuko aribo bajya ku maradio n'ahantu hose ko bivuga ndasubiyemo kandi ndasubiyemo abatutsi bonye nibo byari bibereye ko aribo bagenda gusemerera ni habanze hagenda abatutsi bavuge basemerere uko ariko araba ihonya bwoko rya ingene bariko baricwa hama abo bahutu rero bandi baze mu nyuma
mugabo nabo nyene batereza kwerekana ivyagirizo
ariko batangura
nabo nyene ariko bateza kwerekana ivyagirizo vyerekana ko bariko barahonya
erega baravuga gusa nico gitangaje baravuga gusa amajambo mugabo nta na kimwe batanga cyerekana yuko iryo honya bwoko ririko riraba nico gituma abatutsi aribo bari bakwiriye kuza kubitanga kuko nibo bishikira nibo babibayemo nibo babibona misi yose yuko ivyo bintu biko biratigogwa sabo bahutu bari bakwiye kuza kubivuga abatutsi nibahaguruke babivuge twe tubashigikire tubishikane kure hama bo bahutu baje mu nyoma mugabo ntibaje ntibabari bo batangura kubivuga kuko umuntu acabona umengo hariho agahazi hari ikintu kinyegejwe hari ikintu bashaka kuzimya hari ikintu bashaka gupfukira
ego Ferdinand namwe mugira ico muvuze cyane cyane ku byashikirijwe no mushya ntahe Franco avuga ko mu gihe cyose abanyapolitike bariko bavuga ibintu bijanye n'ubwoko akaba ari byo bashira imbere ya gushira imbere imigambi iterambere abari ukuntu ko gusubiza igihugu inyuma mwebwe ivyo mu bivuga ko
ega igihugu cyacu no cyapfiriye nta kindi abanyapolitike bubakira ko atari ikibazo cy'ubwoko urabona niyo nayo masezerano ya Arusha tugwanira yubakiye ku moko ngo bitigiri 40 30 60 ukamenga umwe musangiye ubwoko agiye muri ico kibanza byarangiye nyine aragusirikira ariko nta kundi niko bimeze uko bimeze nta turi bubirika twifata uko icyo twari dukeneye ni uko ayo mategeko yashyizwe mu nyandiko akanemezwa amakungu arorera isi rorera yanakurikiza ariko rero njyewe ibibazo by'abanyamoko n'ibintwara nta kibanza kinini bintwara kuko uno munsi ubutegetsi buri Bujumbura bavuga ko uriko kugira ihonya bwoko bya bibanza bavuga bitekanywa na Arusha ndazi ko abatutsi bari mu bibanza babwirizwa kubamo abahutu bakaba mu bibanza
Ferdinand ahubwo
jewe nagomba mu nkunde gato
reka ndakubaza ikibazo bwa mbere na mbere Ferdinand ego mukanye gato reka ucubandanye
wewe umuzungu afite umwana wawe yogira ikibazo akatabaza umuzungu none ntawoza gutabara ngo kubera ngo umwana wa Kiramunda atabarijwe n'umuzungu icyo ni kibazo mbagiye kiramo
mukanya ariko kwishura rindi gatoyi
abatesha abo bantu abantu bavuga ngo bahutu ngo batutsi abahutu bita abatutsi nta n'abatutsi bita abahutu no kuvuga mu bwoko umwe harabamwo abantu b'ingozi z'ikibi nk'ubu hariho abariko bategura iho nyabwoko ahubwo bariko barishyira mu ngiro abo bantu bari mu bwoko bw'abahutu mugambo bahutu hariho abandi bashaka gutabara abo batabara harimo nabo Kiramunda avuga bafonde no munsi bariko baratabara kubera bazi ubumara bwayo
mukanya gatoyi Ferdinand mukanya gatoyi nashaka mumubwira icyo mwishuye kuri mwebwe rero murabona ko mu Burundi leta iko irategura ihonya bwoko leta y'u Burundi
twebwe leta y'u Burundi uretse kuritegura iriko irishyira mu ngiro kandi na nations yaraye yemeje kugira ngo ejo ntibazoze bikoroza moto Adama Jenge ntiyikoroza moto Ban Ki-moon ntiyikoroza moto kugira ngo ejo bazovuge ngo twari twabivuze ngo yuko biriko biraba ngo twari twabivuze nibyo kubera rero nations niyo yonyene ishobora gutagira icyaha kiriko kiraba
ariyo
bavuze yuko ari ibimenyetso by'ibinyabwoko nuko babibona twe tubona ko ririko riraba niyo nyabwoko ririko riraba ariko mushinga nahe nkundikiye ibimenyetso by'ibinyabwoko ndabikubwire harimo nk'ikintu nkuru nziza ariko haradefira umusirikare yahora avuga ngo imbwa ngo yadefiye neza ngo ndayiha ikiro ngo cy'inyama n'ibintu batigeze batahura abatutsi abo musirikare w'umututsi ariko adefira imbere y'abandi yaramaze gutangura ku mwaka ubuntu abantu babone ko ari imbwa iriko iradefira mugabano ntibabona ayo matabaza muri ibyo by'amajambo ngo bahutu abatutsi
ivyo ni ibintu wiyumviye wewe
bariko baratabara bati ihonya bwoko bikorere ibiko yarateguye muzeye umushinga ntahe biki umwana Pierre Claver Mbonimpa yatangwe kuvuga ko semera kuva kera ibi ama ibintu zeye imyimenyerezo ikirabera
Ferdinand Ikarika vunagura amajambo
ari we yobimenyewe wari umuhutu nyene yarosizo izo information kubera diawe
eh vunagura amajambo
arimo nabo bari ko barabitegura umututsi ari karabitegurirwa yo bimenyanyuka
leka umushana irishara guha inyishuko kibazo wabajije kandi nashaka kubaza niba ivyo uvuze mukanya waravyumviye na matwi yawe ariko leka tubanze duhi jambo abanywanyi bi radio ijwi rya America turi kumwe na Innocent mwiriwe neza
mwiriwe
murafite kibazo murafite cyumviro
nakunda shikira cyumviro yuko mu batumirwa hari akuye kuba harimo Pascal Nyabenda rangoye n'amashinga mateka cyane abagatumira umukuru muga umukuru umunyamabanga mukuru muganga cy'indestide kugira ngo bisigure kuri ibyo kubera mu batumiye mengo nta byinjire bitandukanye birimo
ushaka kuvuga iki
cyangwa kuvuga ko hari akwiye gutumirwa uri mu mugambwe cy'indestide yashobora kwisigura kuri ibyo tangazo ryashyikirijwe kuri ibyo adama byenge yavuze
urakoze tuzobarondera urakoze reka duhe ijambo Eric Eric mwiriwe neza Eric Mlingaho
Ego ndabumva
Eduka ku ijambo
Bo ikibazo jewe njobora kuvuga hari abantu mu Burundi birwa baririmba ngo ihonyabwoko hari mu guhera hasi imyaka ibiri bavuga ihonyabwoko none hari ibyo barigera babona abantu gusa bavuga ihonyabwoko ni bazo yuko bari fite mu mujyo wa mugabo ntari byo pari bahe kubera mu Burundi dufite imana
Murakoze Eric reka duhe ijambo Richard Kiramunda agira icyo avuze kubishikirijwe na Innocent na Eric hanyuma ace agira ko yishyuye n'ikibazo cyabajijwe na Mushyanahe Ferdinand duhe ku ijambo Richard
ego icyo umuntu avuga nibyo nyene umuntu abandanya avuga nuko abanyepolitike boreka kuza barakinisha ijambo ihonyabwoko kuko ihonyabwoko si ikintu cyo gufyinata aho mubona nka nationzi ni icyo icya ihaguruka ubwo nyene ikagerageza kuzimya umuriro nuko bazi nuko bazi uko bamaze kubikurikirana henshi kandi na kare barafise n'igisata ciga ibyo bintu nationzi ni yimenyesheje yuko hariho ibimenyetso yuko hariko harategurwa ihonyabwoko mu gihugu kinaka si ibintu byo gukinesha ni ibintu byo gufata bakabikurikirana neza cyane bobo bakoresheje sisteme yabo yo kuraba yuko ivyo bishoboka nimba barabivuze bihurirana nibyo abanyagihugu benshi bibujumbura mu makaratsi amwamwe niyo umuntu abikurikiranye ibiba mu gisoda mu nzego z'igisirikare n'iz'igipolisi umuntu arabona yuko uyo mwuka mubi uhari hagati y'abatutsi n'abahutu ushobora kugenda ujana mu ihonyabwoko ririkorera tegurwa kuko abanyagihugu benshi n'abarorerezi benshi baravye imvugo y'abantu batari bake bari ku mugambwe uri ku butegetsi uri ko urakokeza ingene birirwa barasubiramwo ibintu byinshi babizanamwo ubwoko kandi ukabona yuko n'abagirirwa nabi n'abicwa benshi muri iki gihe aba ari mu bwoko bw'abatutsi naho nyine na nationzi ne ikibifatiraho ikavuga ko hari ibinyimenyetso byerekana yuko ihonyabwoko iriko rirategurwa mu Burundi ibyo rero si ibintu byo gukinisha seso ni ibintu biboneka mugabe icyari gikwiriye gukogwa ubu nuko iryo honyabwoko ritoba rihagarika gute barihagarara gute ni ibyo nyine nationzi ne ivuga bivugwe ku muvugizi Adama Dieng ati abategetsi baba ari ku butegetsi baba atari ku butegetsi bohagarika iyo mvugo yo gukokeza ubwikanyi wafatiye ku mwoko bakabihagarika bagahindura imvugo bakagerageza guhumuriza abanyagihugu ko atari ibyo nabivuze nkabisubiramo ingorane y'amoko mu Burundi ikokezwa n'abanyepolitiki abanyagihugu bandi basigaye benshi nta ngorane n'imwe bafitanye hagati y'abahutu n'abatutsi nuko abanyepolitiki bo kwikebuka bakahagarika gukokeza iyo ntambara n'ubwo bwicano bufatiye ku mwoko nicyo kintu umuntu ashobora kuvuga gushika ubu iyo nationzi ni yabivuze ikabyerekana nuko habwirizwa gufatwa izindi ngingo abategetsi babanye politiki bagahindura imvugo kugira ihonya bwoko ihagarare iribe
yego me Ferdinand ayiragije mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kiri mu masezerano y'Arusha aho ubutegetsi mu Burundi bugaburwa hisunzwe ibitigiri by'abahutu abatutsi abatwa ikintu mubona cokorwa kugira ngo ivyo bitigiri munegura ntibibe bitigiri abantu bashira imbere nike ikintu mushikiriza nike
yewe cyo no shikiriza nuko ibyo bitigiri bya moko twebwe nko mu ishyamwe rya nyonyo bwoko aseje na kide kiri mosto twarasemereye bakiri mu biganiro tuvuga ko ibyo ataho bizodushikana kandi ibyo twavuze n'ubu nibyo biri kubiraba uno munsi bariko barica abantu ibyo bitigiri ndazi ko bikurikije mutumire mwari mwatumiye aserukira yitona ibyo byose yoza ngaho ndazi yuko yosigura yuko ibyo bitigiri bikurikije hari abatutsi birirwa bajya mu mahanga basigura yuko ibitigiri bikurikije icyo ni ikibazo gisanzwe cyane gutahura ku muntu ariko arakurikiza nawe nyine umugambi w'ubunyabwoko kandi ubunyabwoko yo niko ndakubwira mu 1993 hariho umututsi yishe arica abantu hanyuma kari dura bati niwice nyoko wawe icyo biranga ko yica nyina nawe baca baramwica nabo nibaheza kwica abo bageneye kwica nabo bazobica mugabo rero ikintu gikomeye cyane ni uko bamenya abantu mu Burundi abanyapolitiki ariko aravuga acira mu nda nibiyumvire yuko ikintu cy'ugushyira imbere atari igitigiri cy'ubwoko bashire ikintu cya culture d'excellence umuntu umuhutu ari umututsi ati ubwenge ahiganwe yongere azeserukire n'u Burundi mu makungu urabona kubona umuhutu cyangwa umututsi bone kubera ari mu kibanza umunama nshingamateka akaza guhura n'umushingamateka w'umunyarwanda cyangwa w'umutanzaniya ngo ariko baraharura baraharira nawe uwo murundi aje afite yagamukama azoheza anegose cyane inyungu z'igihugu cy'u Burundi azigwanire gute
mu kanya gatoya cyane rwose Ferdinand ndayiragije mu kanya gatoya iminota 20 amasegonda 20 ikintu cyokorwa ku bwanyu kugira ngo iryo jambo kwica rive mu mitwe y'abarundi havugwe iterambere havugwe ibikorwa by'ubumwe n'ikihe mu kanya gato ikintu mwoshikiriza mwebwe
icyokorwa ni nabo banyapolitike ntibasiye guhamira ubutegetsi nibarondere mu bana hari abana uno munsi dufate nk'ubwicanyi bwo 1993 baheze imyaka 2023 irikiraba irakwiye umwana afite imyaka 2023 murambabarire ari naho ubwo bwicanyi abubwa cyangwa abubusuma aba bijya twabonye byabaye ndadayemerika bakitwa n'abantu hanyuma abatutsi bose isiyo i Burundi bwose bakabarengeramo akabiri mu nyuma bagaca bagira ubugeni mariage bagakundana bamwe bakibagira ndadaye ko yapfuye abandi nabo bakibagira isinzi ry'abatutsi ko bapfuye abana uno munsi barutse nibabahanure babwira umwongo uma n'udawuma hanyuma bagaza yaratwaye igihugu afite imyaka mike kandi aragitwara neza arubahiriza imbibe aragiha igihumbi nabo nyine ubu ni haze generation nshasha tuyihezagire hanyuma
iyo generation urazi ko izosaba ubutegetsi abanyagihugu Richard Ferdinand urazi ko generation ni muri demokrasi iyo generation nshasha nayo nyine izosaba ubutegetsi abanyagihugu sivyo
iyo demokrasi icyo nsaba jewe saba yuko muri demokrasi haraba amatora abo bana abantu bakuze nibagende biyamamaze hanyuma tubatore sibyo abanyapolitike tubatore uzoba afise ibyiyumviro birashe ubu turi ko abantu bose ariko barabona ariko
barabona
nashimye kiramunda ku majambo amwamwe yagiye arashikiriza uretse yuko na mwanki ikintu cy'uko avuga yuko turi ko turatabarizwa n'abahutu bobo bazi ubumara bazi ingene gihategwa ibyo banyabwoko ko abona yuko atatu
Ferdinand no gushimikira ku kintu bamukundiye tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Lionel mwiriwe neza
amahoro neza
murafise ikibazo murafise icyumviro
Okay, jengi Lionel Mbahamungagara ibujumbura.
Nego.
Ndume kibya nukuri novuga yuko reka nongere manze shimire uwacira munda. Ndumva yuko afise ikintu cyo gupartaja novuga barundi cyangwa makungu mugabo tugaregere twenga nk'abantu bakibato. Je nakarore je ndumuna na antwa. Umva ndababazwe cyane ndamaramazwa cyane ni kubona umuntu afite imyaka 50-60 avuga ibintu by'umucuko birambabaza cyane vraiment twe turi ngahe Bujumbura uko biri kose ubwicanyi bwarabaye mugabo c'est pas la génocide bari kubara ririmba igihe rero nkuko cyamo ndabivuze ubu génocide yamaze kumuna ku mengo nikintu novuga yuko waba rudandazwa ubu rero sinzi ni novuga yuko baraciye mu nzira zose biranka ubu rero babona yuko gikwiye kuvugwa ari icyo nukuri biratubabaza cyane nukuri kandi biratubabaza cyane sibabuze ibindi bintu bakora sibabuze ibintu byo kwiteza imbere sibabuze ikintu kintu bashaka gufasha twebwe abanyagihugu turinga i Bujumbura aha mu Burundi barabizindi nzira ariko kujyanisha abarundi twebwe barundi uno munsi sinokubwira mvuye ku ishuri kana naje nagende ikeka nta umba professeur baratwigisha abatwigisha n'abahutu n'abatutsi n'abagizene usanga bicaye hamwe usanga bicaye ibyo bintu ba amadeclaration bagira basohora bakongera bakagira nagira ntongereje buri n'ubutegetsi ubutegetsi bw'ubude kuguma basohora amadeclaration n'indi se conception yo kwakira ibintu petete ngaho uhereza ubavuga ko ari Nyabenda yabyanditse ashaka kubisigura mu bundi buryo ifo rero yuko basohora amadeclaration niko kuguma basohora amadeclaration atacyo bivuze urumva yuko abandi bayihaye ukundi bashaka kubyakira se conception yo kwakira ibintu basohora ibintu bitagira icyo bimaze bitagira abanyagihugu twishwa n'inzara uno munsi hariho ikintu cya mbere bakwiye gufata mu ntoki ni pa ibintu by'amadeclaration nk'ivyo hama nagira mvuga abanyepolitike bari muri opposition radicale n'ukuri barabe iyindi nubwa plan B ni pa barabe indi plan B umunyepolitike uno munsi ari muri opposition radicale araba ikindi bashaka kudufasha tubwi nyama bashaje antwe mbibaza ko bashaje mu mitwe bashaje mu mitwe ibarabe ibindi bintu bakora babakomeresa hano kujya kuri babyo ino vere generation batureke twidukore mbe pa kuguma bakijyanisha ibyo bigeze kuturumba ku radio hari gihe twumva isoni muri kumuravuga ibintu nk'ibyo nk'abantu bakuze nk'ibyo twumva isoni cyane kabisa
yego urakoze Lionel ivyimbyo byiza cyane rwose Richard ivyimbyo vya Lionel eka asanuke buye abanyapolitike bose muri rusange
urivuga kwite ego jewe nukuri ndashimiye cyane Lionel imvugo akoresheje inge navuze nuko nyene generation yiwe yari ikuriye kubifata uko byari kwiye kugenda abanyapolitike dufise uno mosi bitwe ngo ni opposition radicale n'abantu bavuga bati tugarukanwa twarirukanwe ku butegetsi ukuntu dushobora kugaruka konyene no gukokeza ikintu cyose gishobotse kibaho mugabo tugaruke ku butegetsi badukuyeho ibyo bintu byerekana neza yuko abo banyepolitike badakunda igihugu cyabo ni nk'uko nyine nabo bantu bari ku butegetsi babona yuko babangamiwe na opposition bagaca bazana bagakokeza ingorane ya moko ngo nabatutsi bari kubashaka kugaruka ku butegetsi nabo nyene iyo bari kubarafata iyo ntumbero yo gusigura opposition inyifato yabo bakoresheje ngo ni vya moko nabo nyene byerekana neza ko badakunda igihugu bashira inda zabo imbere bashaka gusa kutava ku butegetsi igikomeye Lionel yavuze kandi gihambaye yavuze ati abo banyepolitike bose turabona yuko bashaje mu mutwe atavyumviro bindi bishasha bagishobora ku zana ivyo bintu ndabishimanze ko nivyo Lionel avuze nivyo kuko turabifitiye vyemezo turavya ama declaration ivyo bavuga ivyo bandika nivyo barashaje nihaze generation shasha tuyihe inguvu tuyihe ubwubashi tuyiyamamaze tubatore barongore igihugu cyacu abo batama nabo nkuko Lionel n'ukuri Imana imuhezage yavuze ibintu byiza cyane rwose abo batama nabo bagende muri retrete cyangwa bagire commerce hariho abaganga bagende bavure hariho abigisha muri university bagende bigisha bareke politiki ko yabananiye bose bavuga nabi bashirinda zabo imbere iba ari ku butegetsi iba aba muri opposition bose bakinjure bazanye generation shasha iyobore Uburundi hamizo ngorane zose zihabye
ego namwe Ferdinand ndayiragije kutiyumviro cha Lionel akivuga ko urwaruka rutewe isoni n'inyifato y'abanyapolitike muri rusange mukanya gatoye cyane ngose turafite abanywanyi baturindiriye turafite Asmani na Jerome munyarutse
ndamushimiye cyane Lionel ariko ikibazo cy'ubutwari cyangwa gutwara murabona haraje demokrasi hanyuma demokrasi abantu baritoza bagatanga imigambi jewe umura generation iri kiraza ikirakura abo bana bakiri bato niyo bazimbere bagasigura imigambi twumva imigambi ari myiza isumba iyabo batama bariko barangiriza abandi nibaza yuko bazohita bagatorwa ni nabo benshi ariko rero ikintu cyo kuvuga ngo uri kuravuga batama muri rusange abajene muri rusange ni nk'abajya bafata abahutu n'abatutsi muri rusange kiri akagifatira hamwe mushobora kuvuga yuko abatama bose cyangwa abatamakazi ari babi ntibishoboka iyo ni imvugo y'umuntu adafite referanse ari byo byo naso umubyeyi isoni nuko yakubyaye na cyo bakimaze ariko hari ababyeyi barera nabi hariho n'abarera neza muri ababyeyi barera neza turafite ababyeyi do referanse abo bitoje bazotoka ni nabo bazohana urugo rwaruka nyine ariho wigeze kuvuga intwaro y'icyana hariho naho hamabi ndagomba ngaruke ku mushinga ntaye bambuga inyumvira niwe yavuze ati abantu bishe ati bishe izo mpunzi mubona ziri mu masiti ati nabo nyine bariko baratwara uno munsi ni ukuvuga ko bari bafite imyaka nk'iy'abana ega umwana iyo akwishe ntukira ariko mutama agoma no kukwica wa mubonye uribuka ukamufite
ego me tubibutse inshuti mwese kumurika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Asmani mwiriwe neza
mwiriwe neza nuko amakuru ninde tuvugana
ni Frederic unyarutse ni wafite ikibazo cyangwa icyumviro uri hehe
ikibazo mfite
uri hehe
na wampaye Eric ngo tuganire ariko byaramunaniye wenda kubera akazi kenshi nagira ngo umpe Asumta Kaboyigonce azaje tuvugane
ego me uri mu Rwanda
umpe email yanyu byo nkoherereze ibyanjye kuri email aho ngaho kugira ngo Amerika itangaze ijwi rya Amerika ritangaze bakarengane kanjye
wewe uri mu Rwanda
ndi mu Rwanda rwose
ego ndasaba uwo turiko turakorana yandike nimero zawe kugira ngo tuzoguhamagare tugushire hamwe na Asumta nkuko muyivuze
yego
duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
niba binashoboka muzampe na email yanyu namwe mbiboherereje
yego me duga ku ijambo rero mwa mufite ikibazo cyangwa cy'imbiro
ikibazo mfite na ugari cy'imbiro ni impanuro n'ukubamenyesha yuko nabaye mu Burundi ndi impunzi y'umunyarwanda n'abanye n'abarundi benshi abarundi rero kugira ngo bazongere kumvikana nuko bazava muri biriya bintu byo kuvuga ngo ni abahutu abandi ni abatutsi abandi ni abatwa abandi ni abaganwa umwami wabo yitwaga Sebarundi ntabwo yitwaga ayo moko yose noneho urazi iyo umuturanyi agize ikibazo nawe uwo uba ugifite kuko abanyarwanda nabo bakwiye guhaguruka bakagira inama abarundi bakareka kuguma kuryana no kwicana bishingiye ku moko ya kera yafatanijwe n'abakoloni n'ibyo nababwiraga
urakoze
impanuro murakoze
urakoze ku mpanuro mutanze Asmani reka duhe n'ijambo Jerome mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro yego
nagira nti iyo oni n'isi yose wamawumva ngo ibanyabwoko ngo turi n'impungenge ufite n'amakenga ngo ubone ko kujya kwa mu Burundi no kuva mu mwaka uheze bamwe bayivuga uno munsi ikaba ari karaba hasi niyo baba babona koridoba ariko bakora iki kugira ngo ntibibe ndabuze gatoya ku majambo patiyani abandi yavuze yo nibaza yuko tujya ari imvugo za politiki nta kirete no bivuga hanyuma nduze gatoya nari mfite akabazo mbaza abo banyepolitike b'abahutu baguma bavuga ngo hagomba habe ibanyabwoko by'abahutu kandi hari yaciye byiza nabo nyene bariko baratwara ngo rero babonye yuko ibyo bahora batwara
yahindutse cyane n'itangiriro zabo uvuye ku butegetsi acarondera padiri buri ku butegetsi ngo amakosa kugira nawe aronke ukumusubira.
Murakoze Jérôme reka duhe n'ijambo Richard Chiramunda agire cavuze kubishikirijwe na Asmani na Jérôme. Asmani wewe akaba yavuze ati abarundi bakwira baronka amahoro bakwiye gushira ku ruhande kijya kibazo cha moko bama bitana abatwa abahutu abatutsi eka akaba kandi Jérôme nawe ariko avuga ku kibazo mwamaze kuvuga ko cerekeye aba mwatangaza ibyerekeye honya bwoko Richard doga kwijamo
je cyanagira ni ishure Asmane ibyo bintu ariko aravuga iyo mpanuro yatanze ni nziza mugabo mu gihe turimo siyo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiri muri constitution yacu umubwirizwa shingiro kirimo ibintu byose tuvuga dukora ibari muri politike no mu bindi byose abahutu n'abatutsi babwirizwa kugarukamwo kuko ayo mazina ayo moko ari muri mubwirizwa shingiro ntibishobora kuvamwo ntashobora kuvuga ngo umunsi tuzohagarika kuvuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ngo nayo tuzoronka amahoro yari kuvuga ati nimuhindure constitution rero niyo muzoronka amahoro nkumbure yari kuvuga ati iyo constitution niyo niyo iteye ingorane mu gihugu mugabo mu gihe ayo moko abiri akivugwa muri constitution yacu ibwirizwa shingiro ariro riri hejuru y'amabwirizwa yose ikibazo cy'abahutu n'abatutsi tuzokwama tukivuga kuko kiri muri constitution y'igihugu cyacu ibyo Jérôme avuze bya nations unies avuze ibyo twa twavuze kuva mu ntango kenshi na kenshi nibyo byarabonetse henshi yuko nations unies isemerera ikavuga ibya gihonya bwoko rishobora kuba mu mezi make ko hari ibimenyetso mugabo iryo honya bwoko rikaba rero ibyo dushobora kuvuga n'impanuro dushobora kugira nuko ego nations unies yabivuze mugabo nations unies siyo izoza kubihagarika n'abarundi bonyene babwirizwa gufata ingingo bakerekana bakagwana iryo honya bwoko ntiribe bishobora guca mu guhindura ingeso z'abanye politike no mu guhindura cyane cyane no kubwira abanyagihugu cyane cyane bo aribo benshi kandi aribo ihonya bwoko ribaye aribo rizokorako bagerageze bime amatwi abo banye politike bakokeza ivyo byihonya bwoko ikindi naco yavuze nuko byukuri inimba hari ihonya bwoko ririko rirategurwa nimba byarabaye cyangwa rikoreraba cyangwa rizobejo ni uguhamagarira bene kurikoregwa akaba aribo bahaguruka bakabivuga n'abanyagihugu bose bakabaja inyuma kugira babashyigikire ntibicwe.
Reka duhe n'ijambo Ferdinand Ndayiragije ku byashyikirijwe n'abashiyanahe Asmani na Jérôme mu kanya gatoyi cyane rwose mushiyanahe Ferdinand mwavuze ikibazo cy'ibitigiri musa n'abavuga cyo kimwe na Asmani bavuga ko ibyo bitigiri bitari bikwiye kuba mubona ko bikwiye kuvanwa mu mbwirizwa shingiro mushya ntahe Ferdinand
ibyo bitigiri mu gihe bitoshobora guhagarika ihonya bwoko ngomba gukorerwa ubwoko ibyo shaka bisava mu kurutonde bwo kuruvyo muri constitution rikavamo kurumba nacyo nacyima uno munsi bitigiri bona bitimani ahubwo arakwiye ko abo banyapolitiki nyine ariko aravuga bishyira mu nda rumwe agaruka ko baba abo kwagirizwa byabaye mu 1993 baba bariko baragirizwa igihugu baba bitwa ko ariko barabikorerwa ko bicarana hanyuma bakaraba umuturama n'uyuhe ni uwo nyine w'uko harakaranda kihonya bwoko ade nagomba ngaruke ku nyabenda ariko aravuga bijya aradisaba ariko aravuga abari karakabura abandi bantu b'ababanyi abigira impaka ajyana napfa kugangaruka gutyo
Ferdinand iyo mvugo ni imwe muri bamwe bavushikiza amajambo ariko ari yamiriza gufatira muri rusangi kuvuga ibintu atavyagirizo mufise si vyiza
ariko avuga ko nyabwoko ngo rituma hagarikwa ngo nande n'abarundi abarundi ubwabo sinashonzi ni si nyo europeni si nyo afrikeni n'abarundi bategezwa kuri hagarika abarundi nabo n'abahutu n'abatutsi nabo batwa ariko baravuga kandi icyo kibazo
mushya ntahe Ferdinand reka ndabona akanya gasana katujanye nashaka kubashimira cyane rwose kashimire cyane rwose n'umushya ntahe Richard Kiramunda ku byumviro mwashikirije umushya ntahe Abel Gashatsi ntituzi ivyamushikiye kuko nawe yari umutumire mu bandi hanyuma tukadushimiye cyane rwose n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika bahamagaye ari benshi turashimiye na engineer yadufashe mu ngabwe y'ivyuma tukadushimiye na Fatou Karara yadufashe kwigiranya iki kiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mwese.